uyimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kuba ikaze muri kumwe na Venuste Shimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hatangiye urubanza rwa Idamange Idamugwiza Yvonne ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu muri rubanda.
Yvonne araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ndetse no guteza agaciro ibimenyetso byerekeye genocide yakorewe abatutsi mu 1994.
Turahamagara mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Mu Burundi abagore bane bahamwe n'icyaha cyo kugirira ubugome bukabije undi mugore bafite umugambi wo kumwica, bakatiwe igifungo cy'imyaka 15 n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi.
Twebwe urubanza tukwakiriye neza, izo sentara ivutse turashimye, umutima nyine uratekanye, boduha ayo uturorirako.
Umwe mu bavandimwe wahohotewe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS irasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo guhangana n'icyorezo cyo gutakaza ubushobozi bwo kumva. Mu isi yose hari abantu bagera kuri miliyari imwe n'igice bafite ikibazo cyo kutumva neza. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, biriweho?
Mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Turayahera muri Afrika. Abantu bane barimwo umukenyezi yibungenze barishwe mu buraruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa kabiri, igihe imodokari ya ambulance barimwo yaturitswa na bombe yatezwe mw'ibarabara. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avuga ko umushoferi wayo, umukenyezi yibungenze hamwe n'abandi bantu babiri bari bamuherekeje, bishwe n'icyo gisasu mu gace ka Gaskinde hafi y'urubibe na Mali. Ako karere kamaze imyaka kagabwamwo ibitero n'intagondwa zitirira idini rya Kiisilamu. Burkina Faso cyo kimwe n'ibihugu bibanyi bya Mali na Niger bihanzwe n'ibitero by'izo ntagondwa cyane cyane mu buraruko n'ubuseruko. Abantu barenga 1,200 baramaze kwicwa, abandi baharurwa mu miliyoni barata ingo zabo kuva mu 2015. Abashika 200 muri bo bishwe na bombe zatezwe mu mabarabara. Hanze ya Afrika, abategetsi muri Afghanistani bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagabo bitwaje inkoho bishe abakenyezi batatu bakorera televiziyo mu bitero bitandukanye mu buseruko bw'intara ya Nangarhar. Ababibonye hamwe n'igipolisi bavuze ko abo bishwe bariko baratahuka bavuye ku kazi igihe baterwa mu bice bitandukanye by'i Jalalabad ku murwa mukuru w'iyo ntara, kandi ababishe baciye bahunga. Nta n'umwe yashotse yiyitirira ubwo bwicanyi. Umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ataho bahuriye n'ibyabaye. Leta z'Ubumwe za Amerika yari yamirije ubwo bwicanyi, isaba leta ya Afghanistani kurwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gukingira abamenyesha amakuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku nshuro ya mbere leta ya Perezida Joe Biden yarafatiye ibihano Uburusiya. Ibi bihano byo kuri uyu wa kabiri byafatiwe abategetsi indwi bo muri leta y'Uburusiya, ariko hatarimwo perezida w'ico gihugu Vladimir Putin. Leta ya Biden ibagiriza kugira uruhara mu kugerageza kwica umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. Ibi bihano bibonywa na bamwe mu bahinga nk'ikimenyetso gikomeye byafashwe mu bufatanye n'ubumwe bwa Buraya buza bwaramaze guhana bamwe mu bategetsi b'Uburusiya kuri icyo kibazo nyene cya Navalny. Ibihano abo bategetsi barimwo umuyobozi ajejwe igisata cy'umutekano mu gihugu bafatiwe harimo kubafatira amatungo bafise muri Amerika no guhagarika itumatumanako ryabo ry'amafaranga. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yaremeye ko Uburusiya atankeka buzogira icyo bwishuye kuri ibyo bihano. tukibandanya ku makuru y'ibihano leta z'umwe za Amerika yarahanye kandi ejo ku munsi wa kabiri abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru b'umuhari w'abarwanyi b'abahuti muri Yemen umuhari ufashwe mu mugongo na Iran ubushikiranganje bw'ikigega bwa Amerika bwavuze ko Mansour al-Saadi hamwe na Ahmad al-Hassan al-Hamzi bagirizwa kuba hejuru y'ibitero uwo muhari ukora ku basivile ku bihugu bibanyi hamwe no ku bwato butwara ibidandaza mu mazi mpuzamakungu. Ambasaderi w'umwe bwa Buraya muri Venezuela yaravuye muri ico gihugu co muri Amerika y'ubumanuko ejo ku munsi wa kabiri inyuma yo kwirukanwa mu ndwi iheze ahowe ibihano abanyaburaya bafatiye Venezuela. Itegeko ryo kwirukana ambasaderi Isabel Brilliant Pedrosa umwenegihugu wa Portugal cyasohowe ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri inyuma y'aho ubumwe bwa Buraya ufatiye ibihano bishasha abategetsi 19 ba Venezuela bahowe kubangamira demokarasi no guhungabanya agateka kazi na muntu. Gushika ubu ubumwe bwa Buraya bumaze gufatira ibihano abategetsi 55 ba Venezuela. Ibihano bishasha birimo gufata amatungo y'abategetsi no kubabuza gufata ingendo bifashwe inyuma y'ishyirahamwe rya Buraya rihakaniye ibyavuye mu matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kwa 12 yahaye Perezida Nicolas Maduro kugenzura inama nshinga amateka. Inyuma y'ingingo ya Venezuela yo kwirukana ubuserukira uwo muryango, Uburaya nabwo mu kwihora bwaciye butangaza ko ambasaderi wa Venezuela muri uwo muryango Claudia Salerno nawe atahuka.
Urakoze Aloyizi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twibutse abatwumva ko iyi ari Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio y'inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri w3 akadomo radio yacu vewa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aya makuru tuyahede i Kigali mu Rwanda ahatangira urubanza rwa Idamange irya mugwiza Yvonne umunyarwanda kazi ukurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo guteza imvururu no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi. Idamange yatowe muri yombi n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Yamenyekanye cyane kubera umuyoboro we wa YouTube yavugiragaho ibyo yitaga ibibazo byugarije u Rwanda. Urubanza rurabera mu rukiko rwibanze rwa Gasabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa arukurikirana. Eric wirweho.
Mwiriwe Zenoste.
Urubanza rwatangiye Idamange araregwa iki?
Idamange irya mugwiza Yvonne araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ndetse no guteza agaciro ibimenyetso byerekeye genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Umushinjacyaha aravuga ko ari ibyaha byinshi bikomoka ku mavideo yagiye anyuza ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye, ariko noneho akavuga ko ahanini bigize ibyaha bikomeye birimo no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Mu kwiregura se Idamange we yavuze iki?
Mu kwiregura Idamange aravuga ko ajya gutangira ibiganiro ku muyoboro we wa YouTube yise Idamange mu izina rye, yarafite agahinda abona ngo ibikorerwa abanyarwanda mu gihe cyaguma mu rugo ngo abanyarwanda aho avuga ko benshi bari bishwe n'inzara arondora abo avuga ko yagiye azimanira ariko atari buzimanire igihugu cyose ibyo byose rero akavuga ko nta bushake cyangwa se indi mpamvu mbi yari afite uretse kuvugira abanyarwanda ariko nanone nk'uko ubushinja cyabo buvuga ngo nta rwego yagombaga kuvugira niyo yari kuba afite ikibazo agomba kukigeza ku nzego bireba we akavuga ko bitewe n'uko byari ibibazo by'urusobe biri mu nzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube kugira ngo buri rwego rubone nka kubwira ko rero idamange mu myiregurire ye yavuze ko muri rusange nko gutesha agaciro ibimenyetso bigerekeye na genocide yakorewe abatutsi we ubwe mu magambo ye yavuze ngo ntashobora kubigerageza na cyane ko ari umwe mu bayirokotse ngo ahubwo abonye umwe mu umuntu wari wese washaka kwitesha agaciro amufiteho ububasha ahubwo yamutesha agaciro ari we cyangwa se yanamuhana ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu idamange amaze kwiregura hariho abanyamategeko be abanyamategeko ariko wenda na idamange gatoya hariho n'ibyaha nko gukomeretsa abashinzwe umutekano yavuze ko inzego z'umutekano mu biganiro yagiye akora yagiye atanga umwirondoro w'ahabarizwa ariko ngo kujya kumufata no kumusaka babikoze mu buryo bunyuranije n'amategeko aravuga ko bamugabyeho ibitero ahagana saa munani z'amanywa baragenda baburira igipangu batamuvugishije akavuga ko mu bavuga ko yaba yarakomerekejwe nk'umwe mu bashinzwe umutekano bavuga ko yaba yaramukubise icupa agahakana ngo mu izina ry'Imana ishobora byose ntawe yakubise icupa ariko kubera ko ngo urupangu rwe ari rurerure muri uko kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko akavuga ko ariho yaba yarakomerekeye ahubwo akisegura ngo imbwa ziyo ziba zitaziritse zashoboraga no kubarya bitewe nuko ngo babikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko
urubanza rurakomeje rugeze hehe ubu ngubu tuvugana
ubu tuvugana ubushinjacyaha bwo bwarangije kwemeza ko bitewe n'uburemere bw'ibyaha bumurega yagombye kuba bwamusabiye ko yagombye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko buvuga ko nk'uko mu mavideo amwe namwe ngo yagiye akangurira abantu guhunga ngo bitewe n'uko mu magambo bare asanga bicariye nk'umwobo cyangwa se umuriro mu yandi magambo bakavuga bati ndiba yakanguriye abantu guhunga nawe ubwe igihe yarekurwa mu buryo bw'agateganyo ashobora guhunga bakavuga ngo niho ubushinjacyaha bwamubonera mu buryo bworoshye ariko idamange bakavuga ko adashobora guhunga no kuvuga ngo rero ubushinjacyaha cyangwa nako abanyamategeko bamwunganira bo basabye ko bitewe n'uko mu magambo yabo ngo mu ifatwa rye no buryo bunyuranije n'amategeko asakwa mu buryo bunyuranije n'amategeko ubushinjacyaha urukiko bakarusaba ko ahubwo rwashingira kuri ibyo byose rugatesha agaciro ibyo byose agakurikiranwa ari hanze
uwunganira madame Damange irya mugwiza yari yabwiye Ijwi rya Amerika ko yunganira ararana amapingu icyo kibazo cyaba cyavuzwe mu rukiko
idamange we ubwe yiregura bwi mucamanza ko ikibazo cy'amapingu kuva yagera muri kasho ya polisi atigeze amuvaho mu gihe kirekire avuga ko yaba mu kuryama yaba mu kujya kuri toilette cyangwa mu bwiherero yewe ngo yageze no muri kwa kwezi kw'abagore cyangwa se mu mihango aratakamba ariko ntacyo byakozweho akabwira umucamanza ngo nibaze nkamwe nk'ababyeyi ku mugore avuga ko gusa bashinzwe komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bigeze kuza batakambiye ngo nibwo babashije kuyoroshya
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ndagushimiye cyane ukomeje ukurikirane iyo nkuru tuze kuyigeza ku bumva Ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha
ndagushimiye Venuste
tukiri ku butabera mu Burundi urukiko rw'igihugu rukorera mu ntara ya Gitega kuri wa gatatu rwakatiye abagore bane igifungo cy'imyaka 15 indishyi za kababaro zingana na miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi batazitanga bagafungwa imyaka 25 bahamwe n'icyaha cyo kugirira ubugome bukabije undi mugore bafite umugambi wo kumwica mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda afite inkurirambo
Mubirego vyo mushikiriza manza ukaba bakenyezi ari batatu Belize Ndayishimiye Esperance Kwizera na Christine Nduwimana bagirijwe kugomba kugandagura Josiane Bukeneza kandi babiteguye bakanatitura umuco w'ikirundi mu gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cy'irondoka cy'umugore eka numari barengukishijwe harimwo na Jafete niyibitegeka umugabo magnifique shugwe y'Imana atarafatwa ariwe yahendahenze Josiane akamuzana mu nziwe aho bagomba kumwicira mu mburano zabo bose bemera ko bamukubise ariko ibyo gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cy'irondoka cya Josiane bakabihakana naho umushikiriza manza wewe avuga ko ibipimo by'abaganga bivyerekana hamwe n'uwasinzikarijwe ubuzima akavyemeza bose uko ari batatu bavuga ko baje aho bahamagawe na magnifique ngo icyo bamufasha bahashitse nababwira ko agomba gufata umugore amutwara umugabo kuvyerekeye umusenyi bavuga ko kubera bari ko bamukubitira hasi kandi ari gusa bishoboka ko ari bivu yarajyamyemwo kandi noneho ngo bagomba kumuhana gusa umushikiriza manza we wati bari banateguye kumwica bakamuta mu kazu kasugumwe nkuko uwo yakoreye ico caha yabibwirwa imburano ntizatevye kuko inyuma yaho userukira leta asabe igihano c'imyaka 15 kuri abagore batatu n'imyaka 8 kuri Jafet umugabo wa magnifique shugo ry'Imana urubanza rwaciruja mu mwiherero sentari garutse gusasa yakati abagabo batatu igihano cyo gufunga imyaka 15 n'imirongo 15 zihadabu bafatiye ku ngingo y'itegeko 215 y'igitabo mpanavyaha Jafete nawe akaba yejejwe inyuma y'urwo rubanza mwene wabo n'uwahohotewe cyo kimwe na musaza we barashima urubanza rwa sentare nkuru ya Gitega
twebwe urubanza tukwakiriye neza ibyo sentare ibutse turashimye umutima wanyu uratekanye boduha ayo uturorira ko twongere tuze turapuze uwo mwana bimaze kwanga yuko atora mitende urubanza turokunguruza noza kubesha ngo ntiturokunguruza turokunguruza
mu bisanzwe twokenguruka ubwa mbere ingingo ifashwe na sentare ariko ico twosaba nuko nyene gutegura ico cha kongera kagikoresha nabo bandi bapfasoni nawe nyene yo bandanya akurikirwa arondegwa gushika ashikano imbere y'ubutungane
abari bitabiriye ugo rubanza bamwe barashima urubanza rwakati w'abagore abandi bakabona ko igihano bahawe ari gito
twebwe turashimye kugihano buba babahaye bajya abagore baragikwiye frema kungene bagize icaha nka kijya bakagirira umugore mugenza abo
twe turashimye gose turarushimira urubanza ukuntu rwagenza kuko twaye twarukurikiranye turabona ukuri turabona yuko bijya bintu twese twaye tubigaye biteye isoni nk'umukenyezi nk'umwigeme afise agateka k'ibihimba vyiwe nka bijya akagirirwa nabi kujya n'ukuri twese vyari byatubabaje turashimye aba bacamanza ukuntu n'ukuri baruciye turanezerewe cyane
imyaka bawaciye n'imike baratucyabakoze kuko ipiripiri yo kwishyira mu bijya bintu byirondoka n'icyacu kwica harya bamwishye bakwiye kongereza imyaka namande iyo myaka n'imike cyane kuko barya nabice je bagakonye n'umuntu bazucaba bigamba bace bapfusura barundi n'ipiripiri barundi baturacuka mwa bahandi
myaka yabaye mike nyigose bayimaze batazara kwari kimwe sumbi cyo kintu myaka n'imikenye kibakoze imyaka kongereza ikindi myaka bakavayo barakamiritse hanga babirege
Jafet umugabo wa magnifique ishugwe y'Imana yari yafashwe kuko babuze umugore wiwe yahavuye yambikwa izera sentari kaba yamenyesheje ko kuwo mugore igipolisi kizobandanya kimurondera kugira yishure ko mabi yakoze sentari kaba kandi yamenyesheje ko mu gihe iyo hadabu y'imirongo 15 itarishwe abagore uko ari batatu baca bafunga imyaka 25 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kumva ishami rya ONU ryita ku buzima wemesha rirasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo guhangana n'icyorezo cyo gutakaza ubushobozi bwo kumva magingo ya mu isi yose hari abantu bagera kuri miliyari imwe n'igice bafite ikibazo cyo kutumva neza imbanziriza mushinga y'ibikwiye gukorwa ikubiye muri raporo ya mbere ya OMS igaragaza ko umuntu umwe kuri bane batuye isi azaba afite ikibazo cyo kutumva neza mu myaka 30 iri imbere. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Suwisi muregezwaho na Themistocle Mutijima.
Abategetsi ba OMS baratanga inkuru za ko mu mwaka w'2050 abaturage bangana hafi na miliyari 2 na miliyoni 500 bazaba baratakaje ubushobozi bwo kumva niba nta gikozwe mu gukumira cyangwa se mu guhangana n'iki kibazo. Abo bategetsi bavuga ko hafi kimwe cya gatatu cyabo bazaba bakeneye gukurikiranirwa mu bigo bifasha kugarura ubushobozi bwo kumva. Ikiguzi cyo kuvura muri ubwo buryo ku muntu umwe kirahenze cyane. Benshi mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva cyangwa se batakaje ubushobozi bwo kumva ku rugero runaka bahabwa akato ndetse bakamara ubuzima bwabo mu bwigunge. Ikirenze kuri ibyo, raporo za OMS zigaragaza ko ibibazo bijyanye no gutakaza ubushobozi bwo kumva bititaweho mbere bituma ubukungu bw'isi butakaza hafi tiriyari y'amadolari buri mwaka. Madame Sheri Chada, impuguke ya OMS mu bijyanye no kwita ku gutwi ndetse n'indwara zijyanye no kumva avuga ko bwinshi mu burwayi butera gutakaza ubushobozi bwo kumva bushobora kwirindwa.
Many of the causes, for example, hearing loss, which is caused by listening.
Nyinshi mu mpamvu nk'urugero gutakaza ubushobozi bwo kumva biturutse kukumvira imiziki isakuza cyane kunyakira amajwi zishyirwa mu matwi zizwi cyane nka ekuteur byakwirindwa nk'uko gutakaza ubwo bushobozi biturutse ku rusaku rwinshi rw'aho umuntu akorera nabyo bishobora kwirindwa. Izindi mpamvu zikunze kugaragara zirimo nk'uburwayi bw'ugutwi, indwara ya mugiga n'izindi. Izo nazo ni impamvu zishobora gukumirwa binyuze mu ngamba z'ubuvuzi.
Madame Chada avuga ko hafi 60% byo gutakaza ubushobozi bwo kumva mu bana bituruka ku mpamvu hanini z'uburwayi bwo gutwi ndetse n'ingorane baba baragize mu kuvuka. Avuga ko ibisubizo ku bibazo nk'ibyo bihari. Akavuga ko kwifashisha ikoranabuhanga rijyanye no kumva nko gukoresha udukoresho dufasha mu kongera ubushobozi bwo kumva biherekejwe n'ubuvuzi bishobora gukiza no gukuraho burundu ingaruka zashoboraga kuzatuma umuntu atakaza ubushobozi bwo kumva burundu.
Millions of people across the world are already benefiting from these interventions.
Miliyoni z'abatuye isi ubu bakoresha ubu buryo kandi burabafasha, ariko kandi abo ni itsinda rito cyane kubera ko icyo tubona nuko hirya no hino ku isi 12% by'abakeneye iyo serivisi aribo bonyine bashobora kwigondera ubwo buryo.
Abaturuka mu bihugu bikennye niwo mubare munini w'abadashobora kubona ubu buryo, kuko usanga nta nzobere mu kuvura indwara zerekeranye no gutakaza ubushobozi bwo kumva zihari zo kubaha ubuvuzi bakeneye. OMS ikavuga ko icyo cyuho cyakurwaho nuko ubuvuzi bw'indwara z'ugutwi bwashyirwa muri serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze hirya no hino mu bihugu. Iri shami rya RONI rishinzwe ubuzima rivuga ko iki cyaba ari igishoro gikomeye cyane, kuko kuri buri dolari rishowe mu kuvura indwara zo gutakaza ubushobozi bwo kumva leta zaba ziteze kugaruza inyungu ingana hafi n'amadolari 16.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
kuva kuri uyu wa gatatu y'ikigoma muri Tanzania hateraniye inama ya gatandatu y'urwego ruhuza Tanzania n'u Burundi intumwa z'ibihugu byombi zirasuzumira hamwe ibyakorwa mu rwego rwo guteza imbere ubukungu no kubungabunga umutekano hagati y'ibihugu byombi cyane cyane ahegereye imbibi. Kigoma, James Jovin.
Iyo nama ibaye inyuma ya mezi atanu kuvaho perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahura na mugenzi we mu Burundi Evariste Ndayishimiye mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Iyo nama y'iminsi itatu irimo kubera mu mujyi wa Kigoma yahujije umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u Burundi Isidore Ntirampeba hamwe na mugenzi we wo muri Tanzania Brigadier General Wilbert Ibuge aho barebeye hamwe uko ibyo bihugu bizokorera hamwe mu iby'ubutunzi no korohereza abagwizatunga bo mu bihugu byose bibiri kugira bakorere hamwe atangorane.
Changamoto zozote zinazotokea ambazo hazikuweza kutatuliwa tunataka
ingorane zose zibonekeza muri ibi tuliko turatunganya kuzokorera hamwe dushaka kuzirandurana n'imizi ibyo dushaka kuzokorera hamwe ni byinshi none abanyagihugu bazobimenya gute dukeneye kuzokorohereza abanyagihugu bacu ba Tanzania no mu Burundi kugira bakorere hamwe mu by'ubucuruzi n'ubugwiza tuna
Tanzania yamewekwa vizuri na serikali zao.
Ku ruhande rw'umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u Burundi Isidore Ntirampeba we yavuze yuko izo ngingo bariko barafata zizofasha cyane leta y'u Burundi na Tanzania mu by'ubukungu abacuruzi hamwe n'abagwiza tunga bose hamwe.
Tunapozungumzia kutumia ziwa Tanganyika
iyo tuvuze gukoresha ikiyaga Tanganyika mu kuduza ibyashara byacu ntituba tubuze abava Kigoma gusa kandi ntituvuga abaturage ba Makamba gusa leta zacu zizoduga mu by'ubutunzi hamwe n'abaturage bacu bose abantu bazoronka akazi bakora kandi izo nizo nyungu ikeneye
kana kwa pande zote na hizo ndizo faida ambazo tunazitarajia.
Ibitigire by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Tanzania no Burundi byerekana yuko kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2019 igihugu cya Tanzania cyagurishije ibintu bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bifise igiciro cy'amafaranga arenga miliyadi 605 mu gihe u Burundi bwagurishije mu gihugu cya Tanzania ibintu by'amafaranga tarenze miliyaridi 7 gusa. Umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli na mugenzi we mu Burundi Evariste Ndayishimiye aho bahurira mu ntara ya Kigoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze basavye abakozi ba leta zose zibiri gukorera hamwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gukuza ubukungu bw'ibyo bihugu n'abagwiza tunga bavyo. Iyo nama y'iminsi itatu izohera hezwa kuwa gatanu wiki cy'umweru turimwo Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kubagezaho mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo chachu mukutangi jambo mubanya jihugu yo yabai kisubizo chachu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza